kumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abagiteze amatwi, abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyse Bigirimana, nije ndongoye ibiganiro. Bimusi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini. Mu nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu kambi z'impunzi z'Abarundi. Ku makuru yo mu karere mu Rwanda, abashinzwe iby'impunzi bariko bararondera inyishu ku Barundi barenga 2,500 bahungiye mu Rwanda bavuye ikamanyura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana niwe ariko arakurikirana iki kibazo.
Impunzi z'Abarundi zibarirwa mu bihumbi zinjiye mu Rwanda ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko n'ubundi zihunze zari zakiriwe mu Bugarama mu karere ka Rusizi mbere y'uko zijyanwa mu nkambi y'agateganyo. Ni inkambi ya Nyarushishi iherereye mu kagari ka Ryamuhirwa mu murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Kamembe werekeza mu karere ka Nyamasheke mu kuboko kw'iburyo unyuze ku ruganda rw'icyayi rwa Shagasha. Ni inkambi bigaragara ko itamaze igihe kinini cyangwa sivuguruwe vuba, irahitaruye ku musozi ukikijwe n'amashyamba. Ubwo twahageraga mu masaha 12 n'igice z'umugoroba, ushinzwe imibereho myiza muri iyi nkambi yatubwiye ko hari hamaze kugera impunzi 535, atubwira ko abari bakiri mu Bugarama bakabakaba 1,200. Mu masaha ya saa 3 z'ijoro, umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi Bwana Mbabazi Emmanuel yatubwiye ko bose bari bamaze kugera mu nkambi y'agateganyo Nyarushishi, ariko ko imibare nyayo y'izi mpunzi itaramenyekana.
Aba bahavuye bashizeyo uretse abashumba b'amatungo nibo basigaye.
Imibare ya nyayo mwaba mwamaze kuyibona?
Imibare ya nyayo ntiragaragara cyane cyane ku buryo bwakoreshwaga bwo kugira ni gakondo.
Ubwo twahageraga twasanze imizigo yabo myinshi ikiri hanze itarinjizwa mu nzu. Wabona gisa nk'igizwe n'imyambaro n'ibindi bikoresho birimo dupfurumba duto n'utundi tubaye tunini dupfunyitse mu mifuka y'umweru. Hari hakiri abantu bigaragara ko batarabona aho barara. Mbabazi Emmanuel yabwiye Ijwi rya Amerika ko bari bakiri kugerageza uko bimura ibikoresho bimwe na bimwe mu nzu kugira ngo impunzi zibone uko ziryama, kuko zabaye nyinshi kurusha amazu zigomba kubamo.
Kugeza ubu ikigo cyabaye gitoya, amazu nako dushaka uburyo n'andi mazu ariyeho aho twabaraza bagenda bimwe dusohora tugashyira iruhande rumwe, ariko hanyuma ejo hakazashakwa uburyo bwo kugera.
Ntitwabashije kuvugana n'impunzi kuko ubuyobozi bw'inkambi butabitwemereye, ariko bwatubwiye ko hari inama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu ihuza abayobozi banyuranye barimo inzego bwite za leta n'iz'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'abafatanyabikorwa baryo, kugira ngo harebwe uko izi mpunzi zatuzwa, cyane ko iyi nkambi y'agateganyo zabaye zicumbikiye iyo mari ntoya kandi n'izindi ubuyobozi bukaba bugaragaza ko zuzuye. Kuba zatuzwa mu nkambi yazo yihariye cyangwa zikinjizwa mu nkambi zisanzwe ziriho bishobora kuba ari icyemezo kigomba gufatirwa muri iyi nama y'aba bategetsi. Kimwe mu byizi impunzi z'Abarundi zabaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko cyazibangamiye kigatuma zifata icyemezo cyo guhungira mu Rwanda, harimo imyemerere yabo bavuga ko yarimo kubangamirwa, ibindi tukazabigarukaho birambuye mu gihe twakwemererwa kuganira nabo bisesuye. Claude Ganza munyamagana, Irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu karere kandi muri Kenya, inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze, Perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ejo ku munsi wa gatanu barabonanye. Umumenyeshamakuru wacu i Nairobi, Eloge Birikaneza, aradukira ku mayange ibijanye n'uyu mubonano.
We refuse to allow our diversity to kill our nation. We refuse to be the leaders under whose watch Kenya's lead into a failed nation.
Uwonira Odinga hari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu inyuma y'isahirenga gato babonana na President Kenyatta mu biro vyiwe biri mu nyubakwa ya Harambe ku mugwa mukuru Nairobi. Uwo mugabo w'imyaka 73 yavuze ko igihe cyo guhunga ibibazo cyarenganye.
Regrettably, we have responded to our challenges by mostly running away from them.
Agirati, ikibabaje cyane ni uko ibibazo byacu kenshi inyishu twabitoreye ari ukubihunga. Imyaka n'imyaka yarigoroye tuje mu matora ku yandi. Ntitwigeze twiyumvira guhangana n'ingorane ubudasa bwacu bwaduteye bukazibira utwigoro two kubaka igihugu ciyunze kandi giteye imbere. Inkurikizi ni uko izaduhuza uyu munsi biriko birazimangana. Ubudasa bwacu bwabaye nk'umuvumo kuri twebwe uyu munsi n'abana bacu ejo. Twashize umuvinyu mushasha mu rwato rushaje. Ubutumwa bwiza butubwira ko umuvinyu mushasha ukeneye urwato rushasha. Igihe kirashitse aho duhangana n'ibidutandukanya. Nk'uko Lincoln yavuze, nta nkeka ku mwimbu. Ntituzonanirwa. Nitwahagarara twemye, ntituzonanirwa. Imani heza gire Kenya.
Bless Kenya.
Umukuru w'igihugu cya Kenya nawe yemeje kwa igihe gishasha kuri Kenya n'abanyakenya ubwabo. Perezida Uhuru Kenyatta.
We have had the opportunity for extensive discussions on matters Kenya, and we have come to a common understanding that this country of Kenya.
Twagize akaryo ko kuganira cyane ku bibazo bihanze Kenya. Twashyize kumwumvikano twese ko igihugu cya Kenya gikomeye kurusha umuntu uwo ari we wese. Kugira igihugu cyiyunge, indongozi zitegerezwa kwiyunga. Indongozi zitegerezwa kuganira ku budasa bwazo zitarya umunwa kandi zisanzuye, zikavugana ku ngwara imunze igihugu cyacu, ku ntandaro y'amacakubiri y'amoko tubona mu gihugu atuma rimwe na rimwe hari indyane. Ibihe by'amatora biraza bikagenda, ariko Kenya igumaho. Ku bwanje iki ni kimenyetso cy'intango nshasha ku gihugu cyacu. Nubwo ku mbuga ngurukana bumenyi hari impirimbanyi n'abanyepolitike banditse bavuga ko Raila Odinga yahemutse, bamwe mu banyakenya nk'abagabo babiri twahuye bashimishijwe cyane n'ingendo nshasha.
Kwa maoni yangu naweza sema ni vizuri ni kuunganisha Wakenya pamoja.
Jewe navuga kwa ari vyiza ni guhuza Abanyakenya, tureke ivy'amoko tubihanga rimwe, twubakire Kenya hamwe. Ndanezerewe ko bumvikanye kugira ngo tuve mu njyane za politike, dushigikirane nk'Abanyakenya dutere imbere. Umubonano wa Perezida Kenyatta n'umukuru Nani Nassar utavuganwa n'ubutegetsi usa n'uwatunguye abatari bake. Raila Odinga yari yimitse mu mpera z'ukwezi kwa mbere nk'umukuru w'igihugu w'abanyagihugu, yagiriza Kenyatta kowe n'urunani rwiwe rwa Jubili bivye amatora y'umukuru w'igihugu yo mwaka uheze. Mbere Odinga yari yarahiye ararengwa ko atazigera yemera inzego zihari ubu. Nk'uko ku itariki ya 30 ukwezi kwa mbere arahira muri Uhuru Park atari kumwe n'ikigega ciwe Kalonzo Musyoka bari biyamamarije hamwe mu matora heze, n'umunsi ntibari bajanye guhura na Perezida Kenyatta. Harabibaza kwishobora kuba intango y'izambuka ry'urunani Nassar. Mugabo abamenyereye politike ya Kenya bemeza ko abandi banyepolitike bo muri urwo runani boca batakaza inguvu mu gihe bo kwinuba Odinga azwi nk'umugabo adakurwa ku ijambo kandi amenyereye cyane imikenyero ya politike ya Kenya akinye imyaka 44 yose. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu ubutugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi, impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania zitari munsi ya 30 zirapfunzwe zikekwa ko ibikorwa vya politiki hamwe no gukorana n'imirwi irwanya leta y'u Burundi. Imiryango yabo irabihakana igatakanya bunahishamwe mpuzamakungu RCR ribitaho kuryo fasha kugira ngo ababo barekurwe. Gute bafashwe na ryari bafashwe? Tubaza mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha dukesha ino nkuru.
Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara Amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. ubu ni wo mu muryango w'umwe mu bafashwe
mu bantu bafatwa nk'abantu b'incabwenge abantu b'ibyiga n'ijambo bafite icyo botera na cyane cyane mu kunyereza ubusotunganyo ntitumenye iyo batora kuko iyo batwara kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro bagatwarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi mugabo wamara ku gipolisi kudukuraba ugasanga ntabahari none z'abantu aho baba batungiye tukabiriga tukazibura.
Imbere yuko igipolisi kibafata hatangurisa kwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo, imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari iremenanya
babagiza ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirorero boba mwageza ko yo ngo yaba mu politike ngo yaba kiroke itarobere ariko dufite nk'abafatiro bifite amakagwageza ko yaba bigwanisha ubwo bakwiye kwigwanisha abaje kwibura na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge usanga nyine twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu mazu ugasanga nyine bitewe n'ubuka.
Zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana, yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe gutamenya ko uno muntu agiye utazi ukuntu agiye. Biragoye kuko kira muntu wese ubundi nyamwigenda gusanga ari akuwa bwa muteke muri ko ubona umuntu wamutora utazi ibyo ari byo biragoye vraiment. Ashaka ukuri nawe umenya igitigiri ko bajya batoye umuntu babiriza ngo batora ryase biragoye vraiment bino n'ukuri. Asa buri wese abantu baba infekitiwe babona yikumenya bakicugira guti bumara kabisa ntiborohezwa kwiri. Asa uwo ari we wese prime muri nyamwigenda ko kumenya biragoye ko aho ari hose winjire kumabika kumwana umwanya ushobora kunoga n'ukuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ivyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa basaba ko atawo beshegwa.
Abantu batiga ari abantu nyine bari baratandukwa n'abapolitisiye, harimo nyine bamwe imbonerakure nyinshi rero nyine baragiye baramenyekana barabasanga ku gipolisi. Ubu rero bariko barabekeranya nyine bamenyeka bose batandukanye amazina nyine kuvuga hari amadrone yagiye aradondagurwa kuko ariko arigigwamo ibintu by'ibivirika. Ayo madrone abo bashaka dodone nabo bose bariko barafatwa, hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe, bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo, abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma iyo kambi impunzi irimwo. Ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera makenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo. Basaba icamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Namaze kutwandikira mesaje hanyuma twatubwira ko bakomeye bari aho bari Kigoma, hanyuma batubwira ko ari nyuma ukwezi kwa kare cyangwa ukwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amakenga nyine aguma ari menshi rwose kuko umuntu atacyo yagirizwa hariyo batatu babasabye Musige, abari Nyamusige bashyira ku munani, hari n'abandi bashyira kuri batatu baba batwaye mu Burundi kuko bavuga ko babafashe ka makade bagira. Amakenga turayazize ko bashobora kubaruka mu Burundi kandi umuntu muto nk'akagomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu ca Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu, ahubwo kibahamagariye gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Clavier, hagataho impunzi z'Abarundi bitabiriye akamo ko gutahuka harimwo abavuye muri iyo kambi ya Nduta wejeje kutubwira amakuru yaho basaba gufashwa. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza mu Burundi, Diane Ndonse, yagendeye umwe mu miryango yahungutse umubwira ubuzima bugoye uriko urabamo.
Umuryango wa Nzimbuye Ernest wo ku mutumba Nyamabere, zone Musenyi muri komine Mpanda, uvuga ko umaze umwaka n'amezi atatu uhungutse. ukaba wari wahungiye mu gihugu cha Tanzania igihe cy'intambara yo mu mwaka w'igihumbikimwe n'amajana 993 hano washikiye ku mutumba Nyamabere ubayeho mu kazu gapima nk'imetero 2 kuri 2 gasakajwe ihema utugunira amasashe hamwe n'ibiti bifashe kugira ngo ntiguruke. Uyu muryango ugizwe n'abantu 17 abana 3 bamuka kuri Nzimbuye Ernest hamwe n'uruvyaro rwabo. Umwe muri uyu muryango Ndayihimbaze Françoise avuga ko akakazu kamahema ariko bashikiyemo na bugingo n'ubu.
Akakazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo canke tukahiririrwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yaje.
Nk'imvura iguye bigenda gute?
Twiruka mu babanyi tukakindaro hanyuma tukuga.
Akakazu kamahema bita Burende nta kintu kabitsemwo. Uyu mukenyezi avuga ko atabintu bararonka kubwuko bataciye mu nzira yo guhungurwa nishira hamwe gita impunzi HCR.
Twe gushika ubu nta kintu na kimwe dufise tujyamako kuko uhungutse uvuye muri Tanzania nta kintu kimuvanayo. Nk'akarorero nk'abana mu kubakora mu gihugu cha Tanzania udahunguwe na UN ubatorokana ijoro kugira ngo bambukane umupaka biragoye cyane. Nk'akarorero nk'ubu nk'ibyo twifuka biratugora. Matera twari dufise zose twataye muri Tanzania ibyombo byose twarabitaye twazanye tudobo 2 nyene twifashisha mu kugira ngo tubeho.
None ko iki mutarindiye ngo muhungugwe niyo UN
twabona amaisha yahagoye mu kugenda gusenya twaratwiruka ko bamwe bakicwa abana bagakubitwa n'inkuba kubera bagenda gusura ibintu bitanga ibyo bizinu gacusanga imiryango irikiragira ibazo dusha tugira ubwoba cyane twe dusha turihungura.
Icyo bikoze barashima ko buramatari w'intara yabo banza yabakirije agakemanya k'ibifungurwa.
Duhungutse nta kintu turaronka ariko nyakubahwa buramatari w'intara yabo banza yaradushitse ko kwihema inshuro zibira tuzanira ibiro 10 by'umuceri hanyuma kugeza ubu n'ukuri turamushimira gose.
None mukora iki mubeshejweho niki mujyanye no gufungura?
Nta kintu na kimwe dukora kitubeshejeho. Basazanje nk'ubu birirwa mu matasha barahangayitse naje ndagenda mu itasha n'ugururire ariko uno munsi navuze ati oya singenda mu itasha ngenda gusenga Imana kugira ngo Imana yugururire urubanza rugende neza.
Ariko ikibazo cy'uburyo bwo kwigisha abana bavuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo.
Baguma bagwaragurika bari mu mashure nabuze icyo ndabafashisha. Ku mashure ndagenda nkatura ibibazo ba nyakubahwa ba diregiteri ababwira yuko jewe ndi umuntu nahungutse kandi bakabitahura kuko baratu mugabo baguma babirukanira amakaramu tu uniforme baguma babirukanira byinshi baharaho basabwa amahera make make y'utuntu kanaka nkabura ariko igikwiye nkagenda nkisigura hanyuma bakaca bumva ko ndi mukuri kandi bagaca batumenya ko turi abantu bahungutse.
Izi ngorane ahanini zifise intandaro y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa. Aba bahungutse bakabona ko ari guhohoterwa. Kwizera Dieudonné wo mu Basangwa ari nawe yagirizwa ku banyagitongo ryabo avuga ko batarota babajyugwara.
Twe ni twabahohote kukubera icyo gihe baza bagashikira kwa Musitanteri. Musitanteri yababwiye ati nimube murubaka ako kaburende ngaho mube murabayemo mube murarindira ubutungane icyo bukora muri ako kanya nta n'ugwara turabaye.
Izi ngorane z'amatongo bavuga ko ziri mu minwe y'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'andi matungo CNTB ariko kubw'ubuzima aba bahungutse babayemo basaba ko umukuru w'igihugu yobijamwo kugira ngo bateze urigwe.
Tugasaba na president aho yo bari hose ariko aravyumva. Turi ngaha kuri 11 311 Nyamabere musi y'ikambi ya Muzinda nadushike ko kuko niwe yavuze ngo duhunguke. Twarahungutse rero dutegezwa kuronka ibyacu ko twarashikiye mu bacu.
Tumenyeshe ko mucegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu ONU OCHA iherutse gusohora nubwo leta y'u Burundi yaciyamirije yerekanye ko abahungutse bari mu banyagihugu babayeho mu buzima bubi kandi ko bari mu bakwiye kugarukirwa ko mu ntara ya Bubanza. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu @.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Mugita tachi mwunzi aliku tutagipatia mubarundi nuburundi mwunzi za baro ingia zimuri Bangladesh nizishu miye ingi ingo yugu subizgwa mugi ugu chavo zisigura kuzitize yumuteka no wazo mugihezora muka zitashi menyesha makurujwe gya Amerika Claude Ganza mnyama gana haradu sigulia inunguru ya teguwe ni jwe gya Amerika.
Mchumwe rujishize Bangladesh ya hae Myanmar rutondergi mwunzi sagi mbumunani kujira mwunga hunda ukuzi kiro itangire. Icyakora barohinja bari muri Bangladesh baravuga ko badashaka gusubira muri Myanmar kuko agace ka Rakhine bari baraturutsemo kataratikana. Abdul Rahman impunzi arahitwa Cox muri Bangladesh yavuze ati akarengane ku barohinja karacyakomeje kandi baracyahunga buri munsi. Abasirikare banyiciye umugore n'umwana ntacyakozwe kubasambanyije n'abahohutiye abarohinja batabarika kuko abo bicanye bagihari ku bwinshi ntituzumva na gato dutekanye Rakhine. Yongeyeho ati ntitwasubirira Rakhine bikimeze uko. Koko linio buri impunzi z'abaruhinja ziri muri Bangladesh yavuze ko badashaka gusubira muri Myanmar kuko bigaragara ko guverinoma ishaka kubahatira gutura mu yindi midugudu itari yo bahozemo. Imidugudu igera kuri 300 y'Irakine yirukanywa abaruhinja hafi ya yose yaratwitswe mu mezi make ashize. Niburi igera kuri 48 yarasenywe Burundi. Biboneka neza ko badashaka ko abaruhinja basubira mu midugudu bahozemo. Koko linio yabwijwe rya Amerika ati nta numwe muri twushaka kujya mu midugudu mishya Myanmar ishaka kudutuzamo ni gereza igaragarira buri wese. Mu kwezi kwa munane kumwaka ushize igisirikare cya Myanmar cyashinzwe gusambanya kugahato no kwica abaruhinja. Ibihumbi n'ibihumbi byatangiye guhungira muri Bangladesh. Myanmar ntiyahwemye guhakana ibi birego. Mu mwaka ushize Bangladesh yagiranye amasezerano na Myanmar yo gucyura impunzi 170,000 by'abaruhinja. Nyuma y'inama yabereye i Dhaka mu kwezi gushize, Ministri w'umutekano wa Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal yashikirije mugenzi we Lieutenant General Kwei Swe urutonde rw'abaruhinja 832 bagomba gutaha. Ministri wa Myanmar ushinzwe imibereho myiza no gucyura impunzi Win Myat Wai aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko bagisuzuma urutonde bahawe na Bangladesh. Biracyasuzumwa hisunzwe amasezerano. Bimaze iminsi ibiri bisuzumwa. Bishobora kumara icyumweru urwo rutonde tukarusubiza ubuyobozi bwa Bangladesh. Dushobora kwemera kwakira impunzi 300 ku munsi zinyuze ku mipaka ibiri. Icyakora kuri impunzi z'abaruhinja ashinja guverinoma ya Myanmar ubugome akavuga ko hataratikana ku buryo batahuka. Bwana Lin aragira ati mu cyumweru gishize abategetsi muri Burma bavuze ko bari gusuzuma urutonde rw'abatahuka. Ariko muri iki cyumweru twabonye abashinzwe umutekano Irakine basahura imitungo y'abaruhinja n'amazu yabo aratwikwa. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu ingabo zarashe ku mpunzi 600 zari mu gace kagabanya Myanmar na Bangladesh icya kabiri cyabo bahungira muri Bangladesh. Kuva ibiganiro hagati ya Myanmar na Bangladesh byatangira impunzi ziri Cox muri Bangladesh zakomeje gukora imyigaragambyo zamagana ibyo gusubizwa iwabo. Zivuga ko zakwemera gutaha ari uko zisubijwe ubwenegihugu kandi zikizezwa gucungirwa umutekano uko bikwiye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda isi yose ihimbaza umunsi wahariwe umufasoni. Icyivugo cy'uno mwaka ni umwanya wo guteza imbere umufasoni wageze muti abatwa bibururi ivyo barabitahuye abashingantahe baremeza ko babitahuye kuko bijukiye kugura amatongo. Rekomenyesha makuru wacu Fidelite ishatse atubwire uko yabasanze bifashe yarabagendeye
ko hita mu paradizo kuko turabyaho twavuye nawe tugeze. Jewe mbele si ndahita ko alino kumatongo ndahita mugihugu cisezerano nkumwe bambuka kukiyaga gitukura baca batera indini mbaya mashimwe.
Uyu numwe wasanga ubutaka wa mu kigwati cabatwa kiri ku mutumba Kiganda uri muri zone Gasanda mu ntara ya Bururi. Ico kigwati kibamwo imiryango 30 mu gihe tumenyereye ko abandi basanga ubutaka baronswe amatongo yukubamwo ababo itongo babamwo niryo biguriye. Iryo tongo ryaguzwe ringana hegitari 3 abasanga ubutaka heje kiringo c'ukwezi bari bamwo. Ndacasa ba Christian arongo ico kigwati yatubwiye kugena iryo tongo igabanganijwe
cyangwa umwe wese aronka 25 ku 10 aha iyo ni parcela yo kubakamwe bizo kuyo kurima naho twahereye uno munsi kutangura kwa pima cya dusanga two habagaburira tugize nka 10-15 imetero.
Ico kigwati no cubatswemwo induzi zisagajwe ivyatsi cyateye imbere kuko aho kiri abasongo butakabonye n'ubwabo bari ngonganije barashikana ibombo rya kijambere vyongeye bikoze ku masuka barasibuye ibarabara rija ku mutumba iwabo bo bongera baraca ishika mu kigwati cyabo. Kubwo ayo majambere abasanga ubutaka bavuga yuko ubu umatai kumigwa nyabu nako basigye bashingirana na umuyandi moko
ngaha mu kigwati wacu hariho abahutu batwaye abatwakazi n'abatutsi batwaye abatwakazi urumva nico gituma sinumva ati birishyari bya kera ubunye byari bya kera ubu byaraheze niyo mpamvu batabakinena nabarimwe cyewe umwana mpetse namubyanye n'umuhutu
umujyango we wumvise yuko kumbure ugenda uyu mutu wagenda n'umutwakazi ntacho byakoze
aya ntibyigeze bibabaza vuma sinumva ngo byara baje kubona mabwe twaravugana yarazwe n'umutwakazi
jewe bejo narongo uyu mutwakazi mugabo wa mutwakazi jewe twarikundaniye muko twakundanye ndikimwemeza nase ndamujana imbere y'amategeko turandikanwa
ubwo akora kandi ni umuhutu mbega ntibishugasanga avuze ati kumbe ngaho baje kudukumira ukutaka bwacu
oya ico ni kirimwo
kwanyu mbega mumvise ko asuka y'umutwakazi nta mararuru yahabaye nta kutumuzo kizabaye
ubuko we byaye kugena uba matongo yaraze na papa ntawo yarafise handini yari kunsaturira yari kuvuga ngo ndasohokeye nico gituma nasimye kwironderera nawe yagaya ko narongoye muri abo batwa yari gucangurira aho mubahutu nkaheza nkaza kubayo
kuba bawo matongo biguriye abasangwa butaka babwije ujya Amerika ko bibatandukanye n'abandi bayahabwa aho niko bijanye n'ukuyazigamba
niyo mpamvu rero twebwe itongo tegereza kurifata neza uko n'iryo twiguriye bajya nabo bajya bayata avuga ati reka ngome ndarite none ko yari kwa abari ryo yarose kuri gusa tari cyabaye arabiri yakuye ariko twebwe imvura dukubise asha iradutasurira ko iri kiradukubita turi mu ishamba turi ko turarondera ayo mahera yo kugurira itongo
iryo shamba rivugwa ni shamba kimeze rya bururi ari naho abasangwa butaka 51 bakomoka mu miryango 33 bari bamaze umwaka wose bakora agahembo baronswa ni nako bashe baziganya kugira ngo bashobore kwiteza imbere imbere yuko baronswa akazi bari mu babangamiye iryo shamba ariko ubu bashyitse abari kingira Jerome Nishishikare arongoye ishamba kimeze rya bururi
abantu 53 binjiye mu ishamba kuryonona mu minsi heze tutaratangura umugambi cyari ikintu kibi cyane cyo none ishamba kuko bakurayo umusenyi bakurayo amabuye bakurayo inkwi n'ibindi bintu kenera kugira ngo badandaze baronka amafaranga yo kurya igiti giri nk'ico kitasubiye kwinjira mu ishamba konona ico cyari ikintu cy'ambere twungutse ikindi kigeretse kuri ico kandi kinini ya cyane baciye baba abo kudufasha baradufashije kubonesha amabarabara asanzwe aca muri iri shamba
abasanga butaka bari bandikiye amafaranga 400 ku munsi bagaheza bagatahana 2005 2005 naco bakakiziganya ariko rero amasezerano y'akazi bafise nayo ikiringo cy'umwaka umwe gusa no kuvuga ko ayo masezerano arangira kuri uno munsi wa kabiri itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu ubu rero ako kazi gaheze abasanga butaka bavuga yuko ataba barigeza bagasaba ko bokongerezwa ikiringo cyo gukora
aka kazi kamaze guhagarara ni bya bindi nyene ikibira cyo cyagisubira kononekara kandi n'abana botuma bacha bahagarika amashuri no kwiba bikajyamo twe twosaba yuko mwe mudushikira imbere mu bana ya mudufata mu mgongo mugatera kam kugira aka kazi kabandara
mu gutanga ako kazi abarongoye ishamba kimeze rya bururi bavuga ko bari bafashwe mu mgongo n'ishirahamwe Pazok ifashwe mu mgongo niba nk'isi yose bamenyesha ko babandanye badodora hamwe boronka abandi bagira neza ko atankeka abasanga butaka n'usubira kandi kuronka akazi hagataho bikomine yonyene ya bururi haharugwa imiryango y'abatwa irenga amajoro 8 ivyo biharuro tukabikura mu ishami gishirahamwe ry'abatwa Uniproba mu ntara ya bururi muri zone Gasanda komine bururi ntara ya bururi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Akinongana duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cyo munsi nshuti bakunze makenewe kutwumviriza Macbile ya Bero na Ingenieur Drew bari muhinga bw'ivyuma twifatikanije na Jewe Diane na hazwe twifurize umunsi mwiza.
kubandanya kudukurikirana mu masegonda make saa 10 na 2 mucamukurikirana ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu.